ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bangwanye inshuti zacu mwabonye kingura mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karungi, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Mu Burundi nyine abakozi barenga ijana b'urwengero Imena barasaba imperekeza cyangwa gusubizwa mu kazi.
Le social yari abatelefonye baramubwira yuko ariho resosani prosati zo kuma turonka kumushahara. Turage rero izo indemnité za mezi atatu aheze bari batwemereye resosani prosati mugabo ndakubwiye n'ubundi ukoreka telefone uko muri besebera batwandikira message uko ukwezi guheze barungika ko 36000.
Uyu numwe muri abo bakozi b'Imena wavuganye n'ijwi rya Amerika. Mu Burundi kandi guverinoma irangije ibarura ry'abanyamahanga baba mu gihugu, naho perezida mushya wa Senegal avuga ko azihatira kurwanya ruswa. Aya makuru turayambura mu mwanya, tubanze twumve ayo hirya n'iyo ku isi tugezwaho na Diane Nininahazwe. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Igisata cha ONU kijejwa gateka kazi na muntu gisaba Ubwongereza guheba umugambi wo kurungika bamwe mu bimukira bari ku butaka bwabwo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bikorwa byo kugenzura Ubwongereza byabereye i Geneve mu Suisse, ahari icicaro gikuru cha ko kanama ka ONU kajejwa gateka kazi na muntu, abagize ako kanama bavuze ko bababajwe n'amasezerano Ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda, bukemeza ko u Rwanda hari igihugu abimukira bashobora kubamwe batekaniwe. Gutyo kubwako kanama Ubwongereza bukaba bwarirengagije ko senare nkuru yabwo yatomoye kwa amasezerano y'Ubwongereza n'u Rwanda anyuranye n'amategeko mpuzamakungu. Abagiza ku kanama basabye bashimitse leta y'Ubwongereza gutesha agaciro integuro y'itegeko iganisha kuri ayo masezerano. Iyo nteguro yaramuka yemeje naho nk'itegeko leta ikarisesa, niko babandanya babisaba. Igenekerezo rya 15 kwezi kuza kwa kane ni inama nshinga mateka y'Ubwongereza bitegekanije ko izorimbura integuro y'itegeko ririmo ahanini ingingo zemeza ko u Rwanda ari igihugu gitekanye kubimukira. Umurwi utegura amatora muri Afrika y'Epfo wavanye Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu ku rutonde rw'abemerewe kuzokwiyamamariza amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Masoto Moepia atwara uyo murwi yabwiye amenyesha makuru ko umugambwe wari wamutanze nk'umukandida wabimenyesheje. Moepia yirinze naho biri uko gutangaza icatumye Zuma atemererwa kuba umukandida. Jacob Zuma n'umugambwe wari wamutanze nka kandida wabo bafise kugera kwigenekereza rya kane z'uku kwezi kugira ngo bitwarire ino ngingo baje bamaze gutangaza ko bategekanya kuyitwarira. Zuma yokwitojeje ubundi ku ruhande rw'umugambwe umukonto wesinzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi. Gushigikira uwo mugambwe vyatangaje abatari bake, kuko Zuma yahoze afatwa nka bimwe mu bicocoro vyo mu mugambwe ANC umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi bwa Afrika y'Epfo. Amatohoza afatiye ku vyumviro bitandukanye vya bamwe n'abandi kana ko kuba Jacob Zuma ashigikiye umugambwe umukonto wisinzwe yatesheje amajwi ANC. Ababikurikiranirana hagufi bakemeza ko ku nshuro ya mbere mu mateka yawo umugambwe ANC ushobora kutazotwara ibanza vyinshi mu nama nshinga mateka nk'uko vyahoze haraheze imyaka 30. Igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu niho abanyagihugu ba Afrika y'Epfo bazotora abashinga mateka bashasha. Abazotorwa bazoheza nabo bace batora president mushasha wa Afrika y'Epfo. Urutonde ntabanduka rw'abemerewe kuzohiganira kuyobora Afrika y'Epfo ruzotangazwa mu minsi 15 kugeno saha imigambwe irenga 20 iramaze gutanga abazoyiserukira muri ayo matora yimirije muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo. Tukivuga rero ku vy'amatora, president wa Senegal Macky Sall nawe yakiriye uwo batavuga rumwe Bassirou Diomaye Faye mu ngoro yiwe iri i Dakar muri Senegal. Bassirou studio MyFi agenda buke buke yegereza kuramutswa ingoro ya president wa Senegal yakiriwemo kuko intsinzi yiwe nka president mushasha w'ico gihugu ishora kwemezwa ijana ku ijana umwanya n'uyundi ukuba president Macky Sall yakiriye Bassirou Diomaye Faye mu ngoro yiwe byafashwe nk'ikimenyetso cerekanyo ry'ubutegetsi rigiye kuba mu mutekano ntangere muri Senegal ibi ntimenyerewe mu karere Senegal iherereyemo gasanzwe kabangamiwe n'amakuru d'etat y'urutavana ko mu bihugu bibanyi vya Senegal no mu icungararo yaho Bassirou Diomaye Faye w'imyaka 44 yabonanye na Macky Sall ari kumwe na Ousmane Sonko afatwa nk'umuhetsi wiwe mu vya politike amatora ya Senegal yabaye Diomaye Faye na Ousmane Sonko bamaze iminsi 10 bavuye mu gasho muravyibuka uko ari babiri bari bamaze imyaka igera kuri 3 barwanya ubutegetsi bwa president Macky Sall amashusho yashizwe ku rubuga rw'ibiro vya president wa Senegal yerekana Macky Sall ariko asozera ikiringo ciwe ashize amaboko ku bitugu vya Bassirou Diomaye Faye batahora bavuga rumwe kandi akawe nawe agiye kumusubirira wo mu kwari batatu Diomaye Faye Macky Sall na Sonko bariko baramwenyura cyane ibiro vya president wa Senegal bikavyavuze ko umubonano wabo bagabo batatu bari bamaze igihe badaca n'uwaka ari umubonano warugamije kuvugana ku madosiye aremereye igihugu no gutegura ahanini urubanza rwo guherekanya ubutegetsi ibiro vya Senegal aha biti ni intango y'iherekanya ry'ubutegetsi igiye kwandikwa mu mateka Bassirou Diomaye Faye agiye kuba umunyepolitike wa mbere atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal atsinze amatora byoroshe hatarinze kuba itunganywa y'inshuro ya kabiri kubera ukutumvikana hagati y'impande zitavuga rumwe mu vya politike aho ni kuva Senegal yikukira mu 1960.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio yacu muri Uganda kandi muratwumvira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora y'ikisoro Amakuru y'ibiyaga bigari mu Burundi abakozi barenga 117 barasaba imperekeza cyangwa se gusubizwa mu kazi bakorera urwengero rw'ibinyobwa rwitwa Imena ruri mu murwa mukuru w'intara ya Kayanza Imena yabahagaritse mu kazi ibabwira ko ifite ibibazo by'ubukungu ni inkuru mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi murahigezweho na Thierry Vendayishimiye uri i Kigali mu Rwanda
Igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 11 yabo bakozi b'Imena so musubire uko ari 117 batemerewe kwinjira muri iryo hinguriro nk'uko byahora ahubwo babwirwa ko baje kurindirira imuhira bavuga ko umukoresha yabamenyesheje ku hinguriro ryagabanije abakozi gushika ibibazo by'ubutunzi bitoye inyishu abo bakozi bavuga ko bahavuye bitura umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza ajejwe imibano ubona ko abaye bafashije kumvikana n'umukoresha kubijanye n'utu rusho duhabwa abarungitswe muri mwena ko karuhuko mu kiganiro bahaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko ariko ayo masezerano atubahirijwe Nyandura Zaro numwe muri abo bakozi b'Imena batari ku kivi muri kino gihe
le social yari abatelefonye baramubwira yuko ariho resosani prosati zo kuma turonka ku mushahara turebye rero izo indemnité za mezi atatu aheze bari batwemereye resosani prosati mugabo ndahubwiye n'ubu nokoreka telefone kuko muri besebera batwandikira message uko ukozi guheze barungika ko Transimir rero bivanye na kumwe yabivuga amwe amwe bari bafise amadeni je nkaje ku kwezi bakata 50 urumva cinja muri mu event n'amahera arengako
inyuma ya meze ne bahagaritswe mu kazi abo bakozi bavuga ko babayeho nabi bababazwe n'ingene ubuyobozi bukuru bw'iryo hinguriro ry'ibinyobwa uze bwaratanguye kubasubiriza
harabaye ibintu byo kutwirukana mugabo muri make je navuga ko batwirukanye hadakurikizwa amategeko kubwa mbere bwo babanje badushira muri chomage nta preavido chomage yigeze iba nta nibiki nibiki twebwe turagenda muri chomage hama chomage heze twibaza ngo dusubiye mu kazi ariko tugiye twasanze ahubwo byose barabipanze byose bahita baduha makete atubwira yuko amasezerano twari dufitanye y'akazi yahagaze kumva ko wowe warakoze nk'imyaka ingahe mu ruganda ibiri itatu irenga aba n'abarenza cumi mugabo kuma ku matestation de service baca bagabanya imyaka ukacumbwira yuko wontekere igice cy'umushahara w'ukwezi cy'ibyo bintu sinabishimye.
Ubuyobozi bukuru bwa Imenaso Musubire mu Kayanza ibwerekwa ibisabwa nabo bakozi barungitswe mu karuhuko k'imfata kibanza. Evariste Ngayemore asanzwe ari umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro abona ko atakindi ryorenza ku byo ryabaronkeje
mu bijyanye n'amategeko mu gutekerezwa cyangwa mu kurangura ibitekanijwe. Iyo umuntu agiye muri chômage économique na risansima furu koze ekonomike wala vikuli kije wala vikoze wala vitani awami wa wazangu teka wala teke liwa abu tekelei kwebge ibitega jina mateko wala vikoze uuta kuumba yuko vitamu nyura yote rajimbele
ibishikirizwa nuwe muyobozi mukuru w'iryo hinguriro ry'ibinyobwa riri ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza ubiranyuranye n'ibiri mu itegeko rigenga akazi ku butaka bw'u Burundi. Ibishikirizwa na Celestin Savimana arongo runani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi ko sibu
aravye imyaka abakozi biraharuye mu mategeko y'akazi muri code du travail biranditse neza inge na bimeze agaca baha izo bita rero indemnité de préavis ahubwo uyo muyobozi n'ukutamenya amategeko cyangwa abigira nkankana ariko utamenya amategeko rero nayamenye ngira yumve abo bantu rero bari muri indemnité de chômage n'abasubize mu kazi kabo.
Ubutegetsi bw'intara ya Kayanza buza bwarafashe mu ntoki ayo matati ari hagati y'abo bakozi 117 n'ihinguriro Imena. Urongo iyo ntara yitwa umwere mu gutatura ayo matati abo bakozi bamwagiriza guhengama. Babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yabasabye gusangira ubuhombe n'iryo shiramwe bararahira bararengwa. Naho biri uko buramatari w'intara ya Kayanza Koloneli Remicishayo asabize mande zibiri kubandanya ibiganiro
mukoresha n'umukozi mwese mwumvikane hanyuma dushira imbere amategeko dushira imbere amategeko jewe nkurongo y'intara ikintu ca mbere jiraho habanza kumvikana iyo kumvikana binaniranye hacaje imbere amategeko nibitorinde ko bishika ku ndunyika abantu muri sentare muje kubura na muri sentare kuko binaniranye rubazo bazi kije muri sentare mugabo buje abantu baje mu masentare ariko byananiranye
ku kibazo cyo kubuyobozi bukuru bw'ihinguriro Imena buza bwaratanga we gusubiriza abakozi byarungitse mu karuhuko kifata kibanza. Buramatari w'intara ya Kayanza asaba ko byohagarara mu kwirindira ku kibazo cabo bakozi gitoregwa umuti.
Ijwi rya Amerika. Tukiri mu Burundi, leta yarayishoje ibarura ry'abanyamahanga babayo ryari rimaze iminsi itatu mu gihugu cyose. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Urusansuma rw'abanyamahanga bose baba mu Burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'igendwi rufite intumbero yo kumenya abanyamahanga bose baba mu Burundi impunzi abimukira abatagira ibyangombwa n'abandi nk'uko byaseguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro ya gate mu gihugu bwatunganije iryo sekeza. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yemeje ko bifuza ko atamunyamahanga yosigara atiyandikishije aho aba mu gisagara cha Bujumbura muri zone ya Kamenge, Ngagara, Nyakabiga, Musaga na Kanyosha niho haba abanyamahanga benshi. Ikibonekeje muri iminsi itatu ni misunikano kubera abandika ari bake, abanyamahanga nabo bakaba benshi bashaka kwiyandikisha nk'uko umukenyezi abo mu Kamenge abisigura.
Aha jana azindutse dushitse ngaha tuyandikishije tutanze turi wa 75 duho tuza gushikirwa ariko nacyo kandi ikintu tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abandika ni bake turafite ibindi bikorwa dukora tuve ngaha hakiri kare bamwe turafunze tugenda guteka naho baduhaye iminsi itatu ariko ntibishoboka.
Bamwe ndetse nk'uyu mugabo wo muri zone ya Nyakabiga barafise amakenga kuko bataseguriwe imvo n'imvano y'ubwo rusansuma.
Bene batubwiye ko ari resansuma y'abanyamahanga gusa nicyo gituma ndoze twitavye ako kamo ndabwira bidutera kubera dufite amafomu tuba n'umuryango presence ingena turi mu mujyango namba muri 5 person tegeza kwitaba mwese 5 person bakababona bakacaba baregeza.
Umwe mu ndongozi z'abakongomani mu gisagara cha Bujumbura aratera kamo bene wabo n'uwoba ataronsa kanya muri iyi minsi itatu kunyarukira ku biro bya zone kuyandikisha.
Nuserukiye impunzi z'abakongomani ndasaba ko nabatsinje ko boza kuko ni kuneza yacu. Ikindi naco ntawuzi neza icyo rugamije nico gituma amakenga tubura. Ariko urabona ko abenshi bitabye akamo. Icyo bikoze umwanya wabaye muto. Batwongerishije ngo kuko murabona ko no ku munsi wa nyuma turi benshi. Ntawuzi ko twese bikunda ko twandikwa.
Ku munsi wa nyuma wo kwiyandikisha izo ndongozi z'abanyamahanga zisaba ko ho kongereza ikiringo kuko abanyamahanga ari benshi kandi abari bajeje kwandika ari bake bifuza ko hotangwa umwanya ukwiye kugira ngo ntiyagire uzosigara kubera ukutamenya canke ugufatirwa. Ubushikiranganje bw'intore gato mu gihugu bwaseguye ko kugira ngo bwongereze ikiringo buzobanza kuraba ko hari abataronsa akaryo ko kuyandikisha. Bovuga ko rusansuma nk'izo ari ku mvo z'umutekano w'igihugu naho atabitigira biramenyekana vy'abiyandikishije. Amakuru duhabwa na bamwe mu bajeje kwandika batubwiye ko abenshi ku bice 80% ari abakongomani, hakiyongera ko abatanzania abava mu bihugu vyo mu rengero bwa Afrika nka Mali na Senegal hame rero n'abava mu vy'abarabu bagwiriye cane cane muri quartier yitwa Asiatique hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uwaduhaye amakuru yatubwiye ko abanyarwanda biyandikishije ari bake cane ndetse ko ahenshi atawibonekeje. Uwaduhaye amakuru yikeka ko ubwo rusansuma rushobora kuba rutumbereye abanyamahanga baba mu Burundi babangamiwe kurusha abandi abo nabo n'abanyarwanda. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bwaheruka kugira rusansuma rw'abanyarwanda mu mpisho nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu Martin Teretse ari mu Kayanza mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, aho yatangaza ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe yemeje ko abo u Burundi butabashaka.
Ariho ntabwo dukeneye n'abari barenga ku gatatu twabirukanye wese abamatari n'abasabye raporo y'abanyamahanga ba mu Burundi baratijya ari bayimpaye twabikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane. Umutekano ni mu rwego rwa komiseri kuminari cyangwa provinsiyari cyangwa uwundi wese, umutekano ni uwa twese, turaba twese. Nizo rwego rwa koloneri ngaho konye atwara akarere reka ni twese.
Yamara ku rundi ruhande leta y'u Rwanda yahavuye ihumuriza abarundi baba mu Rwanda. Mu ijwi gicege yaca umuvugizi wa leta Alain Mukuralinda, u Rwanda rwasabye u Burundi gufata neza abanyarwanda babayo.
Kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka, babivuze ko batabashaka, ubwo igikurikiraho ni iki? Ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo hano mu Rwanda ntawe uhungabanye. Ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve, niba mu gihugu runaka bavuga ati ntibagushaka, nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyeyo. Ariko ku barundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo, kuko nta murundi ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe.
Ibiharuro bitangwa n'ishami gita impunzi ku isi hashtag hamene gisata cabinjira n'abasohoka mu Burundi cerekana ko abanyamahanga baba muri icyo gihugu barenga gato 110,000 bagizwe ahanini n'impunzi z'abakongomani nka zose ziba mu makambi y'impunzi hamwe n'abandi banyamahanga bakeya baba mu bisagara nka Bujumbura. Rusansuma nk'iyo yaheruka mu mwaka 2016. Pye Clavine Nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu batatu biciwe ejo bundi kwa kabiri mu mirwano hagati y'abasirikare b'ingabo z'igihugu FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa Zalendo Inyangezi muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage batuye Inyangezi ho mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu yumvikanishije yuko izi mvururu zatangiye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, ubwo umusore w'umuzarendo yamburaga umusirikare wa FARDC imbunda mu isoko rya Munya. Nyuma uwo musore yagiye ayirasisha amasasu yerekeza kuri Modima.
Barakoroganye bareta bamufata bamwaka imbunda yari umwe, barangije imbunda barayitwara. Bamaze kuyitwara abasirikare baza baje kurikira imbunda yabo, abazarendo barabitanga bararasa, abasirikare nabo batangira kubarasa bahita birukanka baragenda. Muri ako kavuyo amasasu afata abantu abo tumaze kumenya bamaze gufa na abantu batatu aho hahise hapfa abantu babiri mu isoko indani undi mwana bamujana ku bitaro ageze muri hospital general w'umwana abari hasiga ubuzima
umuyobozi wa grupe makahongo cishuga inyangezi avugana n'izwi rya Amerika ku manywa y'ukuri uyu wa kane yemeje yuko ari abantu batatu bapfuye abandi babiri bakomekera mu mushambirane bwa Wazalendo na FARDC mu isoko ejo saa kumi mu isoko rikuru habayeho kutumvikana kw'abasirikare na Wazalendo bituma bambura umusirikare wa FARDC imbunda ingaruka zabyo ni uko abantu batatu bapfuye barimo umwana w'imyaka cumi n'umwe hari n'abagore babiri bakomeretse bari mu bitaro bya Kamina ushinzwe ubushinjacyaha mu gisirikare ku rwego rw'intara ari mu gukurikirana iki kibazo hagati aha ituze ryagarutse mu gihe dutegereje ko abayobozi b'intara baza ubushyamirane buvutse hagati ya FARDC na Wazalendo bubaye mu gihe hari hashize iminsi itari mikeya hariho kutumvikana hagati y'impande zombi ku bijyanye n'ukwiriye gukora irondo muri Nyangezi ikindi kitumvikanwaho ni uko hari abambara imyenda ya gisirikare itandukanye kuko bamwe bafite imisha iheruka gutangwa abandi nabo bakambara ishaje yaciwe Noe Chambala ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri Nyangezi asaba leta gukemura iki kibazo kiri hagati ya FARDC na Wazalendo ku ruhande rw'abasirikare bacu ntibafata inshingano zabo batuvanira abo basirikare aha kuko kuva bahagera niho hatangiye kuba ibibazo abayobozi nibarebe uburyo bahugura Wazalendo kuko inshingano zabo si ukurwanira mu baturage igihugu gifite ibibazo byinshi ndizera ko mu ntara ya Kivu ya ruguru bakenewe ahari intambara turasaba abakoze ibyo ko bahana kubera izi mvururu zaraye zibaye hagati ya Wazalendo na FARDC byadindije imwe mu mirimo muri centre ya Nyangezi
umutekano wagarutse usije ko nta activite nimwe ihayikorwa usije umuhanda gusa ufunguye ariko ikintu kijyanye n'amasoko ikintu kijyanye n'amaduka nta kintu na kimwe kirakorwa rero kugeza aya masaha uko niko bihagaze
twagerageje kuvugisha FARDC ndetse na Wazalendo ntibyadukundira ese niki abasesenguzi bavuga kuri ubu bushamirane bw'icyarabu hagati ya FARDC na Wazalendo Prosper Baseka ni umushakashatsi akaba n'inzobere ku bibazo by'amakimbirane muri aka karere
kutumvikana hagati y'igisirikare cya Congo n'abazalendo aribo bahoze ari ba mayimayi ntekereza ko bishingiye ku bintu bibiri icya mbere ni uko bahujwe mu buryo butateguwe icya kabiri n'imibereho yabo bamwe batunzwe na leta abandi batunzwe n'uko bagenda bafata iby'abaturage kandi ngira ngo abantu ntibakubahuza uyu munsi nta kadere ihari nta organizasi ihari ibi ngibi bizakomeza bibeho
amakuru twahawe n'inzego z'ubuyobozi mu ntara ya Kivu y'epfo nuko intumwa za FARDC zivuye mu mujyi wa Bukavu zaje kureba uburyo zarangiza iki kibazo cyaraye kivutse Inyangezi hagati ya Wazalendo n'ingabo z'igihugu Vedas Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Radio ijwi rya Amerika noneho tujya muri Senegal umukuru w'igihugu maze gutorwa Bassirou Faye yatangaje ko mu migambi ye azashyira imbere kurwanya ruswa no kubaka inzego z'igihugu Fidel Niyongabo aratubwira ibindi
Perezida Bassirou Diomaye Faye yatangaje kandi ko agiye kunywanisha abanyasenegal mu gihe yiteguriye gushikira icyesa amabanga y'umukuru w'igihugu nsinzi yiwe mu matora mu ndwi iheze yaje inyuma y'uruhagarara rwa politiki rwatewe n'ingingo yari yafashwe na perezida agiye gusubirira Macky Sall yo kugizayo amatora mu ijambo rya mbere yashikirije icyese Bassirou Diomaye Faye aherutse gutorwa yarashimiye abamushigikiye yabemereye ko azotorera inyishu bimwe mu bibazo avuga ko bihanze igihugu Perezida Bassirou Diomaye Faye yagize ati
nzayobora igihugu n'ubwitonzi kandi mu mucyo nzakora ngamije kurandura ruswa n'imizi yayo mu nzego zose kandi nzakora nshishikajwe no kongera kubaka inzego z'igihugu
Perezida Faye yavuze ko igihe cyo kugarukana umutekano mu gihugu kigeze ni nyuma yuko president agiye gusubirira Macky Sall agerageje kwigizayo amatora gushika mu kwezi kw'12 amatora yarategekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka zatumye igihugu kija mu ruhagarara rwa politique president Bassirou Diomaye Faye yavuze ku igihugu gikeneye gusubira kunywanisha abanyagihugu no gusubira gushiraho uburyo bwo kubana kw'abanyagihugu yatangaje ko ruhagarara rwaranze igihe cy'imbere y'amatora rwahitanye ubuzima bwa bamwe mu banyagihugu mu gihe abandi batawe mu mvuto yatangaje ko bize ko bazobirengera mu kunywanisha abanyasenegal Gana Fati umwe mu bamushigikiye yari yavuze ko bari bafise icyizere ko bari gutsinda n'ibirenga ibice 70% by'amajwi mu nshuro ya mbere y'amatora Yamara yavuze ko bisa nuko bafise ibice 57% yavuze ko bize ko ico gitigiri kizorenga ngaho Yamara ivyavuye matora ku munsi w'Imana muri Senegal byatangajwe icese cyo kuwa gatatu vyerekanye ko Bissarou Diomaye Faye ariwe yatsinze amatora mu nshuro ya mbere afise amajwi 58.28% vyerekanye ko Faye ari imbere biboneka y'uwo bahiganywe aserukira urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi Amadouba yaronse amajwi 35.79% Sahil Kebe nuwundi ashigikiye Diomaye Faye yavuze ko baciye mu bihe byahaswe gushira Senegal mu kajagari yamara yavuze ati Imana ishimwe ibintu byasubiye mu buryo muri iki gihe yavuze ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu muco Diomaye Faye yatowe n'amajwi menshi yatangaje ko icyo bategerezwa gukora muri iki gihe ari kunywanisha abanyasenegal nk'uko Diomaye Faye yabitangaje mu ijambo ryiwe kandi ko azohindura ubutunzi bw'igihugu ariko cicaro c'urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi Amadouba yaserukiye ugo runani mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Bassirou Diomaye Faye yarabwiye abamenyeshamakuru ibyo yavuganye na president aherutse gutogwa Amadouba yagize ati
Je lui souhaite
namwifurije intsinzi kandi musabira umugisha ku mana ngo azasoze ubutumwa bwe n'intego zitandukanye ku bw'igihugu cyacu cyiza no ku bw'imibereho myiza y'abaturage bacu
de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations
Mu gihe abashigikiye Amadouba bariko bagerageza gutegera gutsindwa kwiwe mu nshuro ya mbere y'amatora icuka kibi kibonekeje mu mezi make yarangiye gisa n'ikiriko kiragabanuka kiriko gisubirirwa n'icyizere ko ishusho ryiza rya Senegal cy'igihugu cy'akarorero ku bijyanye na demokarasi mu karere rizosubira kwigaragaza
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Radio Ijwi rya Amerika inejejwe no kubamenyesha ko yaraye itangije umurongo wa FM wa kabiri mu Rwanda umunara wayo uri ikarongi mu ntara y'uburengerazuba mu itangazo yarashyize hanze Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika ku bw'ubusigire John Lipman asobanura ko bizaha Ijwi rya Amerika uburyo bwo kugeza ku bayumva amakuru atabogamye kandi ingeri zitandukanye kuri FM 93 n'ibice bitatu mu ndimi eshanu Ikinyarwanda, Ikirundi, Igiswahili, Igifaransa n'Icyongereza Uyu muyoboro uje wunganira usanzwe I Kigali FM 104.3 kuva mu 2004 FM 93 n'ibice bitatu Karongi izatuma Radio Ijwi rya Amerika noneho yumvikana neza mu burengerazuba bw'u Rwanda mu bice bimwe byo mu Burundi no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Chuti muduteza amatwi aha kandi niho aya makuru ahumurije bashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika bibutse ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 n'ikiganiro muri sanga guhera saa 10 maze rero mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama